mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
ikindi gishasha nuko rwego rw'umukuru w'igihugu uzotorwa uzomara imyaka 7 n'amashinga mateka nayo ikazomara imyaka 5 kugira ngo nidohabye tukwa muri amategeko twatukwa mu 2015
uwo ni ministre Jean Bosco ntunzwe n'Imana ushinzwe ibikorwa bya leta mu Burundi asobanurira abanyagihugu ibyerekeye kamarampaka itegeko nshinga iteganijwe mu mwaka utaha wa 2018 iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nimuze gucikwa kandi na cya kiganiro muri kirukuri mube hafi ya radio yanyu. Uyu munsi mu ntara ya Cankuzo mu Burundi hatangiye ibikorwa byo gusobanurira abanyagihugu ibiri mu itegeko nshinga rigiye kuzashyirwa imbere ya rubanda kugira ngo baryemeze cyangwa se barihakane mu itora ry'akamarampaka. Intumwa za guverinoma zazindukiye mu Cankuzo zari ziyobowe na minisitiri w'ibikorwa bya leta. Abanyacankuzo babonye umwanya wo kubaza ibibazo bitandukanye. Umunyamakuru ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yari ahari adutegurira inkuru.
Nina Maria araritswe bikomeye kuko nabari baje kurema isoko bahamagariwe kubanza kuja gusobanurirwa ibiri mu mugambi mushasha w'ubwirizwa shingiro. Mushikiranganza jeje ibikorwa vya leta mu Burundi Jean Bosco ntunzwe n'Imana niwe yari yaje arongoye umugwi wa leta wari waje muri ivyo bikorwa yatanguye asigura ivyahindutse bikuru bikuru.
Aha ibishasha nuko abenegihugu bategerezwa kwitunganiriza ivyigugu no kwitorera indongozi biciye mu matora kugira ejo amatora niyagaruka bazikubera zo babashimishije bongere babongera.
Aha yashimikiye cyane kuvyahindutse ku burongozi bwo kwisonga ry'igihugu
kujyanye n'urwego rw'umukuru w'igihugu akaba haza umukuru w'igihugu icegera ciwe n'umushikiranganji wa mbere icegera n'umukuru w'igihugu bakazoba badasangiye ubwoko n'umugambi n'umukuru w'igihugu. Ikindi gishasha nuko rwego rw'umukuru w'igihugu uzotorwa uzomara imyaka 7 n'amashinga mateka nayo ikazomara imyaka 5 kugira nidohabye tukwa muri amategeko twatukwa mu 2015 aho bamwe batashaka amatora bashaka yuko inzego zisenyuka hacyaba ico bita vide institutionnelle ni kuvuga iyo myaka 2 hazoba indi n'amashinga mateka yatowe ku buryo hagize ikiba haba hariho urundi rwego rushasha gufata ibibazo mu ntoki.
Naho ku bijyanye n'amanama mpanuzwa jambo y'amakomine canke y'imitumba bavuga ko atakizohinduka ku bijyanye n'ubumenyi abitoza bo baba bafise abari bitavye iyo nama hari ababibona ukundi nk'uno mugabo yasavye ijambo.
Mwatubwiye ko komine izorongorwa na musitanteri ubu bavuga yuko komine irongowe n'inama ya komine kuko amakenga mfise ni bijyanye n'ubumenyi bwa musitanteri kuko zitwumvise aho bazogarukira ku bijyanye n'amashuri ya musitanteri arico gituma nako nifuza yuko n'imiburiburi musitanteri muri ico gihe yoba afise amashuri ya kaminuza murakoze.
Ku makenga yiwe Terence Ntayiraja umuyobozi mukuru ajeje inyigisho zo gukunda igihugu mushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu akanawuvugira yagize ati
musitanteri ari umuntu elu niyo yoba adafise amashuri maremare afise aba conseil technique bize afise experience n'iki barakora hariho n'abakuriza dufise batize amashuri maremare mugabo batwara neza batwara ibihugu bikomakomeye niwo fata nk'undi fata en 2005 hari abantu benshi barababujije kuja mu mashuri baca baja nyene nivyo guhabuza ngo demokrasi ucuci kubabwira ngo ari aya mashuri no aya mashuri bayigira hehe.
Icegera cy'umukuru w'igihugu ibwirizwa shingiro rigiye gushigwa imbere y'abanyagihugu ritegekanya ko yova mu mugambwe udasa n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ndetse nibahuze n'ubwoko nabo babiri. Umushikiranganji Jean Bosco ntunzwe n'Imana asanzwe ari umuhetsi w'intara ya Cankuzo yavuze ko icegera cy'umukuru w'igihugu ashobora no gutorwa mu batoye ku mutumba uwucankuriya. Ico naco cazazaniye abakuru b'imitumba bari ngaho naho cabahimbaye.
Mwigeze kuvuga ko umukuru w'umutumba hazogera igihe agenda kuba icegera cy'umukuru w'igihugu. Rero abakuru b'imitumba aho bicara biriya ka reba imbere ni heza hanyine bararindiri ikintu banashaka kubaza mbega abakuru b'imitumba benshi kusanga nta mashuri banonosoye bazogenda kuba icegera cy'umukuru w'igihugu ata mashuri bayegeje murabizera rero kugira ngo bakarishe ubwenge.
Mu bitahinduwe muri iryo bwirizwa shingiro nk'uko biboneka muri iryo ni ibijyanye no kunganisha ibiharuro mu nzego zitandukanye hisunzwe amoko y'Abarundi. Mucankuzo Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel, urakoze kuri iyi nkuru. Tukiri mu Burundi, isiganwa ry'amagare ryiswe Pedal for Peace ryari rimaze iminsi itanu ribera mu Burundi ryarangiye kuri uyu wa gatanu rirangiriye mu ntara ya Gitega. Umuganda niwo waritsinze, Uburundi yaje ku mwanya wa kabiri. Iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815, no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460, no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibiganiro bya radio yanyu birakomeje. Guverinoma y'u Rwanda yaciye itabi rizwi nka shisha mu gihugu. Icyo cyemezo kirahera kuri uyu wa gatanu tariki 15 ukwezi kwa 12 umwaka 2017. Abantu banyuranye bakivuzeho, bamwe bagaragaje ko shisha batari bayizi, abandi bakemeza ko kuyica ari icyemezo cyahutiyeho. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi, aduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rivuga ko uyu mwanzuro wo guhagarika shisha mu Rwanda wafashwe hagendewe ku nama z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Uyu muryango wagaragaje ko kunywa itabi bigira ingaruka ku buzima bwa muntu. Dr. Ntaganda Evariste, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ushinzwe indwara z'umutima, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kunywa shisha ari nko kunywa itabi, gusa ngo uburozi buba muri shisha buruta kure uwa mu itabi. Uyu muganga avuga ko abanywi ba shisha bavangamo n'utundi tuntu dutuma iwumura neza, gusa yemeza ko hari abavuga ko hari abongera mu rumogi kandi rubujijwe mu gihugu. Dr. Ntaganda akavuga ko umunywi wa shisha aba afite ibyago byinshi byo kuba yakwandura indwara z'umutima, kanseri ifatira mu myanya y'ubuhumekero, ndetse n'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima rigaragaza ko iki cyemezo cyashyizweho mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage, gusa hari abasanga iki cyemezo cyawutiweho.
Kuba shisha iri kugereranywa n'itabi, itabi rikaba ritaciwe, ntekereza ko cyari ikibazo cya regulation. Ntekereza ko abakoresha agashisha, ntekereza ko ubwo icyo gihe abo bantu babangamiwe, kuko bigaragara ko iyo shisha ishobora kuba ifite n'ubukana bwa nicotine, uburozi buba mu itabi bunini kurushaho, kimwe n'ibindi bicuruzwa byose ko nayo ari ibishoboka yari kuba yashyizwe ku kigero byitwa ko cyemewe, ariko kuri abo bashisha bo babangamiwe.
Ni cyemezo umuntu cyafashwe wenda hutihuti.
Cyafashwe hutihuti kuko niba shisha, kuko no mu itangazo batanze bigaragazwa ko ari kuyinywa n'ingaruka zimwe n'izitabi, ariko ku kigero cyihuse kandi kinini, kuko ngo mu isaha imwe ngo ubunyweye umwotsi ungana w'amasegeri 100 cyangwa 200. Ubwo rero kuba ari ikintu cyacuruzwaga imyaka ishize, abantu baratangiye kukimenyera nk'uko banywa inzoga n'andi matabi, ahubwo ubwo bukana bwayo iyo nicotine irimo nibyo byari kwishyirwa ku kigero cyitwa ko cyemewe nk'ayo matabi n'inzoga n'ibindi.
Cyemezo nange nacyumvise uyu munsi bigiye kuvuga ngo uraca ibintu byose byangiza ubuzima bw'umuntu, ibintu byabaye maraho ku isi. Rero wenda bakatubwiye ngo icyemezo tugiciye kuri izi mpamvu naje gusanga nk'inzoga par exemple. Efe secondaire inzoga, ibibi byazo bwa kabiri ni mbi kuruta iyo shisha wena nko tuvuze nko umuntu azicuruzaga ashaka kibaza kibaza ku kibo tacinzoga mu gaca shisha
nubwo hari bamwe bababajwe nikurwaho rya shisha hari kindi kiciro cyemeza ko uyu mwanzuro nacyo babwiye kuko basanzwe batazi shisha
nkanye ngewe ndumurokora gusa ndabyumva kubera ko nkunda gukora akazi kenshi korera mu mahoteli imwe na rimwe mbona abantu babimwa ni ibintu biba biri mu icupa sohora umwotsi mwinshi ntago mbizi
ntago nanyinzi nubwo abere mbyumvishe aho ndumune ngene negeze mbyumvana nawe
urebye ni ikintu kimenyerewe aho abantu ba kenshi mu mahoteli ngiye mbona abadamu kenshi bakunda kunywa biriya bintu ariko niyo urebye nubinywa nawe ubona ntabwo ari ibintu byiza.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko kunywa shisha bigira ingaruka zishobora kuruta izo kunywa itabi. OMS ivuga ko kunywa shisha mu gihe cy'isaha bingana no kunywa isegereti ziri hagati y'ijana na 200. Usibye indwara nyinshi zibasira umunwi wa shisha ngo wihase iki kinyobwa agere n'izindi ngaruka, shisha ngo ica intege umubiri w'umuntu ku buryo usigara nta bwirinzi buhagije bwo guhangana na mikorobe, aho kwandura indwara zirimo igituntu n'izindi biba byoroshye. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko abatazuba bahiriza aya mabwiriza bazabihanirwa n'amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika, ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murararitswe rero kuri icyo kiganiro iwanyu mu ntara, ariko rero ibiganiro by'Ijwi rya Amerika noneho bikomereze ku kiganiro muri kirukuri.
Muri kirukuri. Nibaza ko ibisigaye ariko bikurikije ntakindi
reka mbaze telefone mbonishe ibintu byawe ntibike gasore reka telefone
ubishaje rasha
allo bonjour monsieur Mulisha allo ah yego natenda bumva mumbabarire rero situation nazazaniwe ko nifuza ko mumpa umuco ni gasore yatsindukiye umubiri wanje afise urwandiko rumunoma comme assistant administratif ndagenda abazi ko hari icyo mubizi ko kaya gasore ndayifata nk'uko ari particulier
mureka mureke irukuri
bisi bintu ntibyoroshe nasubira hariya muri bajya bakezera b'abanyabugo tugenda tujya
icyo mvuga ni iki njya hehe jiwe
menya ko dufite icyemezo ko tuzotekwa
icyemezo nyabaki pekaje
ne twatuye urwandiko rurimo urutonde rw'igitero
ndakubaze kwanze icya mbere mwatohoje urwo rwandiko iyo rwavuye icya kabiri iyo kambo mbwira ngo njemwo kandi wumva ariyo bashaka gutera sekiriti uzobunzanyemo niyi
urwandiko n'ahandi rwavuye ati mu banyabuko
mubizi kuko nje n'ubuntu umva atavyemezo bikuye mu ofisi uti gute iyo bari umuntu ashaka kubaryanisha yagwanditse nawe
niba utari inzoka nawe ingoro tani mu ikambi udufashe urugamba
funde reka kurogota mu bihe bishyushye nk'ibi ni byiza ko wakwiyonjora ukikura mu icyumviro cya bose ukabaza umutima wawe
uri gihemu warahemuka umuryango
funde si uguhemuka abantu bamaze kugira urunani ntibiyumvira bikwiye kenshi bajyana nyabahuru urufundi bavemwo utohoza ntuzira ubusa
ndagiye kandi ngiye mbabaye
subira muri uwo muryango mushasha wironkeye funderi, we funderi garuka.
Mureka, mureke rukuri.
Urya mugabo yarambiye neza ko bene bibibiri tivyababirike. Ubiteye muziko bitureka nk'ibombe. Eko. Eka nikire hijya rero. Ndagiterere mu gafe kimitana. Bacha kwibaza ngo nurubomba abanyabugo bateye mu ikambi. Hosho.
Tell me where between.
Yo!
Don't!
What to Mara? Can you get out of the day?
What in the womb, Monora? Muff! Muff! Niwewe!
Yo!
Muff!
Sa!
No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
Katona, what a boy! Come, Jabin of Jack, ten if
you.
Jab, we have weekend a good
Nadia. Nadia,
maybe
Nadia, happy Nadia, Niviki, call our beauty.
They can send or a new care.
Nimeamuka nikakuta niko mipeke. Sasa bitu gani? Ko waje kuchara muri salo raba ni senkyo du mate unafanya nini?
None nari kuguma mu gitanda ndondereke kandi byanze ko sinzira.
Naja.
Nika shanora nabuze ko ndabigira. Ngomba nemere basi nsanga bandi mu ikambi na kandi.
Wende wapi?
None ngire gute. Eka nemere ngende
no. Apana Nadia sifanye hivyo.
Eka Nadia sitewe shano. Bwana kutamu wanyifunde ringene yari yacitse kikoko.
Sasa ushaka kwerekana ko ivyo batu ke kari ivyo zile marimba azote.
Mvwe basha nora nawo.
Sawa basi jende basi nifanyaye.
Mvwe. Mune wewe Nushaka ngiri.
Nadia, ukitoka hapa mu quartier, utakuwa una confirmer zile marimeurs zote.
Ikananje nagiye fundira zocha me banora. Wumva problem. Nushaka vrema amebe. Ndamukunda shano amebe. Nubuande.
Sasa mapenzi. Unampenda vrema. Nadia uramukunda.
Ndamukunda nawe urabizi ko ndamukunda.
Sasa umukurikie mu nzira mbi ile njia yake mbaya ndio kumuonesha kama unampenda vrema.
Ningirene. Oi ninda todora muri kino gitondo.
Ni nani urinde?
Ni chewe. Ni chewe.
He?
Ndimuhehe.
Nadia namjua.
Muhehe ndamutse. Niwa mugenzi wa bafunde.
Ndi muhehe ni munyukururi.
Imbere yanjye. Muhi. Ni wiki ehizo mpuzo hemo. Ku mpuzo zawe zuzo ivyondo ubuye.
Nian. Mungu.
Hira ngira tikumira.
Ahubwo menga yaraye mu gahing.
Muhe ni wiki kutatubwira. No, I'm going to get a mutumba to hear you fool. I'm going to get a jugumir. You are a fool. Moi.
I know you are to quit. To quit your own shamba.
Yes,
what quiet one you
can make him a rainy sham.
What you fool? I get out with fool. What I got a queen, we can't be.
Fundere ni gute. Kuche bayi.
Nabi menya gute. Ko twa turyamye. Tukata twumve kintu giturica ngibombe ngo. Twese. Twa fundurutse twiruka twese ubumwe wese kwiwe. Nta makuru y'umuntu numwe nzi.
Fundere wanje we. Ndagama nanje baraye bamwishye cyane. No, oya 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 oya. Oya ndagi. Ndagi. Oya, ndagiye, ndagiye, ndagiye. Ndagiye mu ikambi kumurondera funderi n'ukuri.
Ndimenga hakandi wumva ibaragira yari kuye.
Abana tulia banza wingira usende pale muka utazi uko bimeze.
Oya oya ndagiye bicaho bishaka.
Eh gaso
sa.
Na wose kuzinduka. Wamaze gushaka kaza ya masa.
Basha nashitse kera.
Habo ngida. Et 7h19 Kandi tangura 7h30
Eh ntabwo ufite na
Antoine atangaye Nizere ko atari imwe by'umuvuduko
Ha ingenda nakanose ndagashashaye nyene
Icyo
gufina nta birimo
Oya byo bavyiza
Eh Bajya bafina ukaza aba akanose batagakeneye
Eh
Nabone nuko kigira cyabe vyugaye
Eh
Kandi wogi usanga amadosiye mwamwe namaze kuyatungana Kamem nta kuhoguma uvyuka ijoro kandi warose assist
Ah jega
sino umva no amazi iki ntashobora kugufasha ngo nawe uruhukire gatoya
Eh
kuko nami ni uvira bishoboka mwoza muramwe rufunguro zo kwibiro nkatahana
Habo
kugira nyine ducungura umwanya murabona je mu bisanzwe shikaka ndonko ufise urufunguruzo mushika musanga amadiyose mwamye namaze kuyapanga hamye kugira ngo bishike biborohe
gaso Umba kuyifuza kumfasha.
Ndikokazi kumu assistant.
Eh. Ko ndabyumva weho uje kumu assistant gusa. Ahubwo mengo uzuhavu ntwara nakazi.
Ya mahalo byo bahogaga ye.
Emega.
Nishwe da.
Mm.
Jiwe gusa nashaka gukora akazi kumu assistant nyine mwangaye ntakindi.
Ah ntacu urakora akaje wasinyiye muri contrat. Mm. Sino cinda kwemereza nakiwanje ngo nuko ngo ndonse umu assistant.
Eh, himwe. Banza murindire bashaho twanze ducunguriye turanze turabe neza nduhave twishobora kuri songoye
mane yanje ntani nyoni koma
na umuntu n'umakirimi kambi
ntani usinaye mbo atundo zinatembea muka
kama
tuje bakuwapi bandugu
bash baragara
yiwanje fundari wanje
bash baragara kwe kabisa
mina sikia oga uze dusubire inyuma mina sikia oga
cyose subire inyuma ntabonye fundari wanje
sha
sishura kugenda
basha eka naje numva ubwo
ba
none bashanye mugende no
oya indira none kubo uwo sanga bate ariho bakiri
nibikinura naona mtu kule
Ale,
Galia.
Marabeneza. Ya, hewe. Ya, baneza katari muri bajya baduteya hubwo.
Oya
ye.
Umenga ni katsuba.
Yo, ni wenyene. Ingo tugende tumubaza uko byagenze.
Wenyene ga yemanga. Ariko gamana yana. Ikambi yose rera. Nta ninyoni sigaye. Bose barashwira. None wewe uri umukuru w'ikambi wakoze iki kugira ngo barondere? Mureke nawe nyene si we ntuzewe. Aha twese twabaye nk'abakubiswe n'inkuba. Ibintu byaraye bibaye ngaha. Nituze byari ibyo. Nakahomera abonwa n'ukuri.
Ibi bintu ni
biki? Ubaze ngo nibiki wewe ntumva ko baragara yari guye. Ahusanga hariho nabapfuye yanse kutubwira.
Oya nawe nusi nibaza ko hari abapfuye. Reka mbere nibaza ko atana bakomeretse.
Eh.
Nkuri ntabahari.
Ubize gute kandi uri kuravuga ko utazi n'ivyo ari byo. Nadia usitukane ba.
Oya nora ndeka nawe yewe ndeka ndagusavye n'umunyereke. Iyo hagira abakomereka. Twari kubona amaraso n'ukundi.
Oya nibyo. Kirabo ntabakomeretse.
Oya ntabo.
Ni ibintu byinshi byononekaye. Ahubwo Imana yarakiye.
Imana yarakinze. Abantu mutazi niyo baringwa Imana yarakinze. Fundera ari he? Abandi bose bari. Ari.
Kandi je mbona
nacho. Imana yanje Imana yanje.
Oya ntavya Imana yanje noya.
Nije ugomba ndamukure hehe kanadi.
Nimuze turondere
basi. Oya,
oya.
Ndiri zabasi heme ndababwiye.
Oya ntabwo.
Je ugomba ngende kuraba abategetse bo ngahe bugo. Ndabamenyesha ibyaraye bibaye. Hanyuma badufashe kurondera.
Oui. Oh, Sandra. Karibusha, ni wewe?
Gaso.
Eh?
Karibu yawe sinzanye ngaha muri bibiro byawe. Urabitsi?
Eh. Mbe kumemuje wakaze. Ingo basi ndagucane kwa mampi, ndaguha umukeke.
Uvuga ko atacu fisumbwira nigire. Ubuhonye nengira nirukano mu kazi kubera wewe. None uri kurasa mumbwira ivy'imikeke.
Teka ni kibazo cyarakimuze.
Cyarakimuze.
None se amafaranga gusa ushaka?
Mm.
Eh?
Mm.
Eh data wanje akira ndagusubizo twawe.
Sa? Wayarunse.
Wana kumbiye ikibazo cyake muse ntwavyumva. Na utokwirigura yaharura yose arakwiye.
Ewe sindavyumva.
Washaka kubiye uko nyina arakwiye. Icyo twumva ni iki?
Eh?
Senko. Asha, we na Shaka wirekira arakwiye.
Arakwiye. Ariko mana yanjye urakoze.
Ahubwo nyene umba bari ndanze ko nagukoresha cyama kose. Mukava. Nta kundi nanjye nari kugira. None ko ndaburugisha. Naravye ko ndavyeme. None hamba biye ko bagomba ndabigire gute.
Ahubwo reka nkubinyibutse. Nkubinyibutse.
Sha. Mugabe imana singa jewe gasore. Irakomeye nukuri. Iyo ntarwa kano kazi. Sinzi uko byo havuye bigenda nukuri.
Nda kubaze gaso.
Sa.
Mu bisanzwe. Aka kazi wewe wakaronse gute? Oya nukuganira.
Umbe basha sa.
Oya nukuganira.
Nakaronse nkuko abandi bose bakaronka. Nurugira nari ubumera bw'Imana.
Sha. Komeruka nigiye dukora ikibazo n'ivyamutumenga byari byagoranye. Post uyu mwasi sa administrative wewe wayironse bigenze gute?
Umbe sha sa. Ivyo nitubirangire ko. Wowe shimba gusa ko mahera yawe yaronse. Hari bindi?
Behoho ko tanindwi nimumaze ukora ngaha kuri izindi ayo mahera uciye yakurahe n'ukwezi kutarahera nguhembwe shagaso
eh kurusaka ushasanga
oya vugisha
menya gusa ko mu buzima umuntu aca mu bihuhusi bikaze mugabo bigateba bigahita n'ari suko bigenda mu buzima
mama shagasore
kina njurumva ubyarahise
fondi kumama yawe yakaze byatsi iri kazi cyo ibintu eh iri kazi cyo I'm going to go to the house.
Bashabajya ni bande
inge turabe ujya witambara mu mutwe nikatuba namuhenga urya bari kumwe ndamubonye
ujya sinora bari kumwe
wabonye rero babasirwa bara batwishijamo ko ari bo baraye bazo kutumara bafatanije n'abanyabuko je guharura ibiziga by'abarengero baraye bishe
onya mugamo nawe n'utuvuga gucyo
utiga funde none data wanje ko wumva usigura gute ko ari bo bambere baciye baza baragayagaya ngaha mu ikambi harayi habaye igitero abandi bose ntubona ko tubunze mu mashamba eh suko badico baraye bakunze
umugabo wabiri
umugabo iki eh indi kimenyamenya yaba bari kumwe nakajya gakubwa kakanyabuko
sha
eh
umugabo ibintu
ibintu eri huraba wabonye na Nadia wawe ko bari kumwe
Nadia
eh
aje
sigurije kubwira ko nawe nyina sikye akorana n'abantu gaharira
epo
atipu
ntandiye n'umushiremwe
kweri
ibyo ntabirimwe cyane hiye
funde kandi uwo mujya mukugumirwa yagutwaye ubwenge
umbere rero
ushobora guteshwa umutwe n'umukobwa barayashatse kutumara mugaho umengo nushaka kubona yuko utubangamiwe
je mbere ndumengo yewe none kubera iki kijya kintu cyaturitse rimwe
umvize rero bwa bugubwawe
Iyo kibari gitero ubwo ntibari kurasa kenshi
umve wa muhungu nani aho we ntusha kumva ko umukenyuro bagize ngo babanze badupime barare ko dushora kwirwanira mu nyuma bazoje bagira gitero sinabusiga
mugavye byose nibyo ari kuribwira ntawo uzi ko ari byo
umve
sha je mbono mengo twabanza tukavyitonde
gute
tukamenya neza ibyabaye ibyari byo
Chuti muduteza amatwi ikiganiro muri kirukuri nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri isaha tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Thomas Blondy yarafatanije na Facile Gebeho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nongere mbashimire mu izina rya bagenzi banjye kuba mwaduteza amatwi mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika